Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa kane tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio cumi na karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Nanjye Fidel Niyongabo.
Impamvu si yindi nk'uko Kikwete yabivuze ku mugaragaro na Zuma n'abandi bafashe babwira ngo nibereke gutaha ngo bazataha babonye imyanya ngo bageze imishyikirano n'u Rwanda bafite imyanya muri leta, mu gisirikare, mu gipolisi.
Uwo ni John Sayinzoga, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera ingabo zavuye ku rugerero mu Rwanda, avuga ku igabanuka ry'umubare w'abarwanyi ba FDLR bataha. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Fideli, ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane turabihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Gusa icyo twavuga hano, umujyi wa Washington dukoreramo n'imijyi myinshi ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibasiwe n'imbeho nyinshi n'urubura. Hano muri uyu mujyi ibikorwa byinshi byahagaze, amashuri yafunze, abakozi ba leta benshi ntibakoze, ndetse n'ibintu bitoroshye. Fideli,
nivyo amakuru rero twabateguriye kuri uyu mugoroba. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ariko araneba gugwa bikomeye kubera yanse gukoresha adresi y'ubutumwa bwiwe bwa email ya leta, akoresha iyiwe bwite mu mabanga yiwe ya leta. Igihe yamaze mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, yatangaje ko yasavye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire gushira habona ubutumwa bwiwe bwa email. Hillary Clinton yavuze ku munsi wa gatatu ko ashaka ko abantu babona ubutumwa bwiwe bwa email mu butumwa yashikirije ku kibanza ciwe ca Twitter. Amenyesha ko yasavye kubwo butumwa gushirwa habona. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Mary Huff, yasohoye itangazo rivuga ko ubwo bushikiranganji buzokwihweza ubutumwa bwa email bwa Hillary Clinton bakoresheje uburyo busanzwe bukurikizwa mu gushira ahabona ubutumwa nk'ubwo. Ngo bazorangura igikorwa cyo kwihweza ubwo butumwa mu buryo bwihuta bushoboka, icyo gikorwa kitazofata igihe kugira giherahezwe. Hillary Clinton yavuye mu gacerere kuri icyo kibazo cya adresi ya email bwite yiwe inyuma y'uko bitangajwe n'ikinyamakuru The Washington Times cyamenyesheje ko ashobora kuba yararenze ku mategeko ya leta asaba ishingurwa ry'inzandiko za leta.
Abayobozi muri Liberia batangaje ko umurwayi wa nyuma wari mu bitaro arwaye Ebola yasezerewe. Ikindi bavuga nuko hashize icyumweru cyose nta muntu mushya ugaragaraho iyo ndwara. Uwo murwayi wa nyuma Beatrice Yardolo yararwariye mu bitaro byubatswe n'Ubushinwa biri mu murwa mukuru Monrovia. Ubwo yasezerwaga mu bitaro, Yardolo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika ko ari umuntu wishimye cyane ku isi muri iki gihe. Kugira ngo igihugu gifatwe ko kitarangwamo Ebola bigisaba kuba nta murwayi mushya ukibonetsemo igihe cy'iminsi 42. Hagati aho muri Sierra Leone na Guinea, ibihugu nabyo byibasiwe cyane na Ebola, ngo hakomeje kugaragara ubwiyongere bw'abarwayi bashya bandura iyo ndwara. Umuryango w'abibumbye watangaje ko ugiye gutangiza gahunda yo gutanga inkingo za Ebola mu duce twa Basse Guinea, uduce tuvugwamo imibare y'abarwayi ba Ebola benshi. Abantu basaga ibihumbi cyenda bamaze kwicwa n'iyo ndwara, naho abagera ku bihumbi 24 bakaba barayanduye.
Urubanza rwa Ruhar Sanayev yikekwa mu gitero cya bombe cyabereye mu gisagara cya Boston mu mwaka w'2013 rwabandanije ku munsi wa kane muri sentare ya leta ya Amerika mu gisagara cya Boston. Uburanira Sanayev Judy Clark yaremeye ko Sanayev muri iki gihe afise imyaka 21 yagize uruhara mu gitero cya bombe cyabaye mu gisagara cya Boston mu mwaka w'2013 mu byo yashikirije muri sentare ku munsi wa gatatu. Uburanira Sanayev Judy Clark yavuze ko yagize uruhara muri icyo gitero cyahitanye abantu batatu gikomeretsa abandi bantu 264. Yamara yamenyesheje ko Sanayev yohejwe n'uwo bavukana Tamerlan kugira agire icyo gitero. Mu kwagiriza uwo bavukana na Joka Sanayev, umwavoka wiwe Judy Clark yizeye ko azotuma Sanayev adacigura urubanza rwo gupfa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Korea y'Epfo Mark Lippert aratangaza ko ameze neza nyuma yo gukomeretswa n'icyuma yatewe n'umuturage ubwo yari yitabiriye ibirori byo gusangira ifunguro n'abayobozi kuri uyu wa gatatu. Nyuma yo kuvurirwa mu bitaro, Lippert yahise atangaza ku rubuga rwe rwa Twitter ko we n'umuryango we bashimishijwe n'ubutumwa bwinshi bagiye bakira bumwifuriza neza no gukira vuba. Polisi muri Korea ivuga ko umuntu wateye ambasaderi Lippert icyuma ari umugabo w'imyaka 55 witwa Kim Ki-jong. Itangazamakuru ryo muri Korea rivuga ko uwo mugabo ngo yumvikanye avuga ko hakenewe uguhuza za Korea zombi. Perezida wa Korea y'Epfo Park Geun-hye yahise avuga ko igitero kuri ambasaderi Lippert cyari kigamije guhungabanya umubano uri hagati ya Korea y'Epfo na Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga we yahise atangaza ko Korea igiye gukaza umutekano w'abadiplomate muri icyo gihugu. I Washington, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nayo yamaganye icyo gitero, naho ibiro bya Presidency byo bivuga ko Perezida Barack Obama ubwe yahamagaye ambasaderi Lippert amwifuriza gukira vuba.
Igitigiri cy'abantu birukanywe mu kazi cyari yongeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndwi iheze, amara igitigiri cy'abatakaje akazi kiracyari hasi bihagije mu byerekana ku isoko ry'akazi ryifashe neza. Iyo raporo yasohowe ku wa kane n'ubushikiranganji ujejwe akazi yerekana ko igitigiri cy'Abanyamerika bariko basaba gushumbushwa kubera batagira akazi cyiyongeye abantu ibihumbi ndwi mu byashyitse ku gitigiri cy'abantu ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri mu gihugu cyose. Bitegekanijwe ko abahinga ba Leta basohora ku munsi wa gatanu raporo ku rugero rw'abantu batagira akazi muri iki gihe. Abahinga mu byerekeye ubutunzi babona ko urugero rw'ubushomeri ruzogabanuka gatoyi mu gushika kuri 5.6%. Bavuga kandi ko iyo raporo izokwerekana ku butunzi bwongereje hafi y'abakozi ibihumbi amajana abiri na mirongo ine mu kwezi kwa kabiri, igitigiri kiri munsi gatoyi umuntu akigereranije n'ukwezi kw'imbere yaho.
Samoya n'iminota 38 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu VOA. Mu Burundi akamo kabatwara amasendika n'amashyirahamwe yishinze kurwanya ubuzima buzimbye kitabwe ku bwinshi. Akazi nikakozwe n'abanyeshuri ntibize aho ni mu gihe umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere yari yasabye kwiyoyegeregere itoba. Tabita Mukansoni wabitubwira.
Mu gisagara cha Bujumbura kuva mu gitondo cyo kuri wa kane amabarabara arera umengo ni ku minsi y'akaruhuko ku munsi wa gatandatu canke ku Imana. Mu gatondo ko kuri uyu wa kane abanyeshuri bazindukiye ku mashure, ababa hafi y'amashure, ababa kure nabo ntibaronse ingene biyunguruza kuko amabisi ntiyakoze. Abo iwabo bafise imiduga nabo bagiye ku mashure ariko baciye basubizwa inyuma kuko ntibariko bariga. Abashoboye kugira ico bakoze nabo bakoze ibibazo gusa byari biri ku ntonde ariko ngo nta kindi gishasha bashoboye gukora.
Niga kuri semestre nyakabiga kuva mu gatondo ntitwize kwa nyuma ya saa yine twashoboye gukora amaexamen y'amahoroseri yarateganijwe twari tuzi yego aheje duheje kuyakora ayandi masaha yose ntitwize gushika dutahe.
Mwaronse abigisha mu ishuri wanyu?
Yego.
Wewe wiga mu kangana?
Mu wa gatatu.
Ishuri
Ecole Saint Francis de Sales.
Mu kugenda ku ishuri ni wagiye gute wa mwe nta bise mufata?
Oya. Namaguru ndashika.
Twari ku ishuri wacu haje abigisha mwa mate yatonze nibake batonze si bose batonze. Yaturaba mu mafami wacu natwe tuva mu mihana tuva gutonda ku ishuri ko yaramategeka ariko mugabo urashaka kuba warahaye ubusa wagize nte ngako yaramategeka ugatonda ku ishuri.
Amamangazini iriwe yugaye mwibarabara hari imiduga isanzwe y'abantu amabisi wabona imwe imwe mwibarabara nazo nyene ukabona ata abantu barimwo. Ku bituro by'amabisi mu gisagara ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura aho nahaca nk'isaha zitanu n'igice nasanze imiduga itatu gusa ariko nayo nyene n'abantu yari ifise. Eriya Kabera umwe mu bantu twavuganye akaba afise n'imiduga akoresha yambwiye ko adashigikiye igihagari kwa jyakazi
je ntora mabisi je ndumushoferi ikora mutakura vire je nakoze nyene wajese nakitabye ku mpamvu kobe nafise ndayo kujya abahagaritse no bafise byo bajya uyu buzima buzimvye ntiburi mu Burundi gusa buri kwise yose
ivyo basaba vyo vyo ubona vyumvikanye
ego gusaba umuntu n'uburenganzira bwiwe bipfanye nuko abona ivyo yosaba ko yobihabwa
amabutike yo mu makartie yiriwe yugaye abaraye badasumye uyu munsi byabaguye guteka abakozi bo mu nzu kuronka makara mu gitondo gwa rurugamba ubuzi butari buke ni bwakoze ubundi nabwo bwakoze nk'ibinyamakuru n'ubuzi bwa leta bumwe bumwe nkishira hamwe rijeje guteganiriza kazoza abakozi yenese sigakoze aho nashika insazi ne nyigice nasanze bariko barakora ukuri kwamye ariko ababitura ntibari benshi bamwe mu bakozi twavuganye bambiye ko baje namaguru bamwe mbere wasanga bambaye imyambaro ya sport kuko ngo baje namaguru hari nabambiye ko baje kubera gutinya abandi nabo ngo nugukunda kazi abandi bakoze nabadandaza utuntu duto duto bamwe babayeho ku munsi ku munsi bavuga ko bari bifuza kwifatanya nabandi ariko ngo buca barara ubusa ivyo vyagenze uko mu gihe kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abicishije ku muvugizi wiwe Leonidas Hatungimana yari yasavye amashirahamwe yishinze kugwanya ubuzima buzimvye kubangira kuri iyo ngingo yo guhagarika imirimo Leonidas Hatungimana yari yatangaje ko president Nkurunziza ariko aravugana n'amashirahamwe y'igihugu matumana kwa makuru nabandi bagwiza tunga ngo batorere inyishu ico kibazo amashirahamwe yishinze kugwanya ubuzima buzimvye n'amasendika yo ashima ingene ako kamukitabwe Tarsise Gahungu arongoye urunaniko sibu
Tony akanya gushimira abo bose abakoze umihingo yose bitavye akakamu bakaguma muhira beretse leta yuko bababajwe cyane bakongera bakakikwa n'ubuzima buzimvye na cyane cyane amatagisi n'amakuru yongereje kugwamagarana ko no ku gitoro turamenyesheje ko turindire n'ubu inyishu nziza twibaza kuri leta tweza kudushikiriza mu maguru masha kuvyerekeye ibyo bazo twayituye
abazotatigwa ku kazi ngo amasendika y'abakozi azobaburanira nkuko Tarsise Gahungu yabimenyesheje inkomoko rero y'igihagarikwa ry'akazi ni tagisi leta yashize ku munota umuntu wese ahamagaye n'igitoro bavuga ko kitagabanuka ku rugero rwo ku isoko mpuzamakungu amahera y'igitoro yavuye ku 2330 ubu ageze ku 2880 aho mu mashirahamwe yishinze kugwanya ubuzima buzimvye basaba leta kugabanya gushika ku 2700 iritiro nayo iyo tagisi ya 42 ngo nive ko kuko bituma ubuzima buzimba ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda umukuru w'igihugu Paul Kagame arizeza abanyarwanda ko mu myaka itatu iri imbere hazaba habonetse urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi ku mugezi wa Nyabarongo ibi president Paul Kagame yabitangaje ubwo yafunguraga ku mugaragaro urugomero rwa mbere mu gihugu rwitezweho gutanga umuriro wa megawati 28 biteganyijwe ko mu mwaka wa 2017 u Rwanda ruzaba rufite umuriro w'amashanyarazi ungana na megawati 560 kuri ubu rwari rufite megawati 160 gusa I Kigali Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye
Imyaka yari itandatu abaturiye urugomero rwa Nyabarongo ya mbere bategereje umuriro w'amashanyarazi amasuyo yarahize mu kirere kuva mu kwezi kwa 11 mwaka ushize akaba ari bwo abambere batangiye kugarura icyizere cyo gucana umuriro w'amashanyarazi ubwo Perezida Kagame yafunguraga ku mugaragaro urugomero rwa megawati 28 Madame Yvonne Mutakwasu uyobora akarere ka Muhanga yavuze ko hari byinshi rworoheje mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage ko mu karere kose bavuye ku kigero cya 15% bakagera kuri 20% by'ingo zifite umuriro w'amashanyarazi kandi ko abaturage bakangukiye kuva mu manegeka batura mu midugudu mu rwego rwo kwihutisha iterambere ibi byashimangiwe na Marie Jose Ayinkami utuye mushishiro watoranijwe kuvuga mu izina ry'abandi ashima Perezida Kagame yavuze ko bahoze bazi ko amashanyarazi araye ya Kigali gusa ariko kuba ngo yarageze mu byaro n'abatuyemo ngo ni intambwe ikomeye mu iterambere igisa no gushimangira ibimaze iminsi bikorwa namwe mu mashyaka adakomeye mu butegetsi ndetse n'abarwanashyaka ba FPR inkotanyi riri ku butegetsi mu turere basabaga ku itegeko nshinga ryahinduka Perezida Kagame kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda uyu mugore yasabye Perezida Kagame mu izina ry'abanyamuhanga bose ko yazemera bakigumanira paka yeza je
ibyo mwadukoreye ni byinshi turabashimira kubw'umutekano mwatugejejeho ari nawe utumye twicara aha ngaha dutaye iki gikorwa kuko tutagira umutekano ntabwo twajyaga kubigeraho nyakubahwa perezida wa repubulika
Perezida Kagame yabwiye abanyarwanda ku bufatanye ari ngombwa kugira ngo bakomeze guteza imbere igihugu. Asaba ko uyu muriro w'amashanyarazi utahama Muhanga na Ngororero gusa ahubwo wagera n'ahandi mu gihugu. Perezida Kagame yizeza ko mu myaka itatu iri imbere hagiye kuzaboneka andi mashanyarazi ya megawati zisaga 120.
Hari byinshi bimaze gukorwa, bimaze kugerwaho, ariko ikigaragara nuko hari ibindi byinshi bityo dutegereje tugomba gukora kugira ngo tugere ku bindi byose twifuza. Mbangira ngo rero mbonereho umwanya mbasabe mukomeze dufatanye, dukoreshe ingufu zose dufite, twiteze imbere biturutse mu bikorwa by'ingenzi byinshi dushaka kugeraho. Birababaje ko nanone bitwara umwanya nk'ubu nyuma y'aya mashanyarazi tubonye, hari andi twifuza kugeraho nayo aturutse kuri uyu mugezi wa Nyabarongo. Bishobora kuduha inshuro hafi zenda gukuba zikubye nka gatanu icyo tubona hano. Hafi hagati ya kane na gatanu inshuro ringi yara ku 120 n'ibindi megawatts, ariko bitwara umwanya ubona ngo bizadutwara nk'imyaka yinde hafi itatu.
Imyaka itatu kugira ngo habe hubatswe urugomero rwa megawati zisaga 120 bishobora kuzagora n'ufatiye kuri uru rurangiye rufite megawati 28 mu myaka itandatu. U Rwanda kuri ubu rugaragaza ko rufite megawati 160 muri 560 zitezwe mu myaka ibiri iri imbere. Ibintu nabyo byumvikana nk'ibitazapfa kuruha. Urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri rwuzuye rutwaye akayabo ka miliyoni 125 z'amadolari y'Abanyamerika, inkunga nini ikaba yarakomotse ku gihugu cy'Ubuhinde. Perezida Kagame yizeza ko ubufatanye bukomeje cyane mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba mu guhana hana ingufu z'amashanyarazi. Ukurikije ibyifuzo bya bamwe mu baturiye urugomero rwa Nyabarongo bakiri mu manegeka kandi bigaragara ko nta bundi buryo bworoshye bwo kuyavamo, yewe n'imibereho yabo benshi batunzwe no gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro badasa nabyo, hakaba hakwibazwa ku buryo bayavana mu birombe agera ku mihanda. Birasaba n'ibindi bikorwa remezo birimo kongera imihanda, tutibagiwe no gukemura ibibazo bya bamwe bakijujuta ko bimuwe nta ngurane.
Mbese hano wahabonye n'ahandi n'ahandi wahatembereye, n'uwo muhanda wasanze warageze kuri cya kirombe bacukuraho ariko ntawo hasanze. Kugira ngo tuve hano tujye kugurira bagurisha ayo mabuye y'agaciro nakubwiye ko bagenda 20 wabyibonee nawe ni ukuri koko. Buri wese wabonye ko yambaye bote, hari umuntu wabonye utambaye bote kubera yuko ari ukugenda ahantu hakomeye? Oya abajeri ndabeshya ntabwo ari ukuri.
Iyo umuntu arwaye mu kanya
aho hantu niho yankubwire twe no gufata gutya tukamuheka gutya uko tumeze twunganirana mu mijishi.
Hari ahantu bagiheka mu mijishi se?
Twebwe nabirahari none twamutwaye kwa mujyana gute? Nta moto yagera hangaha, nta modoka, none ku muhanda aho twakoresheje imbaraga zacu urabona uko yameze.
Kuko dore benshi bagiye bagenda bimwe n'uruzi, none amafaranga yacu y'uruzi ngiye narayabuze kandi nabuze isambu barayitwaye. Ubwo se bagiye batwaye nkagira ni naho se nkatangira ubusa.
Hanganaga iki?
Yego ko hafi ya gitari.
Eric bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugume mu Rwanda. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera ingabo zavuye ku rugerero aratunga gatoki ibihugu bya Tanzania na Afurika y'Epfo kubangamira ibikorwa byo gutaha kw'abarwanyi ba FDLR mu Rwanda. John Sainzoga avuga ko nyuma yaho ibyo bihugu bivugiye ko FDLR igomba gutaha ruko ishyikiranye na Leta y'u Rwanda ngo byagabanyije umubare w'abasirikare ba FDLR batahaga buri kwezi. Asumta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Sainzoga Yohani avuga ko nyuma yaho bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika basabye Leta y'u Rwanda kuba yashyikirana n'umutwe uyirwanya wa FDLR ukorera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo ibikorwa byo gutaha kw'abahoze muri FDLR byagabanutse cyane. Yavuze ko mbere bakiraga buri kwezi abahoze ari abarwanyi ba FDLR bagera ku 100, ubu muri iyi minsi abatahani bagera kuri 20 buri kwezi. Umuyobozi wa Komisiyo yo gusezerera abahoze ari abasirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe bwana Sainzoga Yohani:
tubona abantu bake cyane, impamvu si yindi ni amasezerano abayobozi bamwe sinatinya no kubivuga nk'uko Kikwete yivuze ku mugaragaro na Zuma n'abandi bafashe babwira ngo nibereke gutaha ngo bazataha babonye imyanya ngo bageze imishyikirano n'u Rwanda bafite imyanya muri Leta, mu gisirikare, mu gipolisi. Ibyo rero byaradindije. Ubu n'abari bagiye hari nabo twavuganaga nka Epiri, hari umugabo witwa Fred, Colonel Fred, twavuganaga agiye gutaha abo ngabo ntago byageze ngo barabihagarika, hari n'abandi baze ko ngo bazataha noneho ngo bafite myari bafite nyanya babese basezeranyije
ubwo bamurika gaba bikorwa komisiyo yagezeho kuva yashingwa mu nama yabahurije Kigali n'abafatanya bikorwa bayo abahoze muri FDLR bagarutse mu Rwanda kimwe n'abandi bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda n'abahoze mu gisirikare ku buyobozi bwa Habyarimana bari bitabiriye iyo nama yaberaga Kigali bamwe mu bahoze muri FDLR babwiye ijwi rya Amerika ko hari bagenzi babo banze gutaha nyuma yaho bumvise ko hari ibihugu bishyigikiye ko leta y'u Rwanda yazagirana imishyikirano na FDLR uyu ni Major Hategekimana Valens na Serge Dusabimana Deogratias baherutse gutahuka bava muri FDLR mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka
ariko akantu nk'uko mukavuze kaje guhitaho ka politiki ko kugira ngo bazatabashe cyane leta ya Kigali karavuzwe nibyo tumare wenda babandi bafite imyumvire yo kugira ngo bazatahe wenda barakoze ibyaha cyangwa se abana badashobora kujya muri iki gihe bitewe n'ibyaha bakoze bakagenda kugira ngo basansibirize babwire abandi bantu bati mwitonde twarakumvishe ku maradiyo yagiye avugwa ubwa FDLR yarabisabye kuko yarasabye kuba yashyira intwaro hasi igakomeza umurongo wa politiki
ibyo ngibyo no kuvuga ngo FDLR izakira na leta y'u Rwanda benshi hari nka bamwe bagifite imitwe ikomeye yo kuba batatimpeni batatinyuka gutahuka nuko abumva ko wenda hari igihe bizashoboka ko bashobora kuzatahuka bakaza bavuga ngo bazaza bagire mu kino gihugu cy'u Rwanda ngo nabo bakomere
komisiyo y'igihugu yo gusezera abahoze ari abasirikare ivuga ko nubwo abarwanyi ba FDLR batagitaha muri iyi minsi ku bwinshi nk'uko byahoze mbere usibye uburyo bakoreshaga busanzwe bifashishije radio ngo bagiye gushakisha n'ubundi buryo bugezweho bwatuma abarwanyi ba FDLR basigaye mu mashyamba nabo bataha mu Rwanda
twavuganye yuko hari ibintu bitatu tujye kongeraho icya mbere ni teleconference ni ukuvuga nibajye kuri telefone abari kisangani nayo duhamagara abantu b'imiryango yabo batubwiye bavugane bityo baravuga ngo ya ibyo ngibyo ntacyo byamara kuko na mbere bavuga yuko mwe batubwiye ngo bavugane n'akanaka tuba twaramwishe dufite kasete twabitse duti noneho ibyo byadata nibo batabyemera tugire ntuza video conference bati turabyemeye duti noneho mwe mugura abakisangani batubwira abantu b'imiryango yabo hangaha ubu nibyo dukora ubu ngubu
kuva iyi komisiyo yajyaho imaze gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bagera ku 80,000 muri bo harimo 10,000 by'abavuye muri FDLR Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
uno munsi abanywanyi bacu kuri Facebook bavuze ku makuru twabashikirije yerekeye imyerekano yatumwe ko n'amasendika y'abakozi kubera ubukene n'ubuzima buzimbye mu gihugu cy'u Burundi yitabwe ku bwinshi uno munsi kandi naho bavuze ku nkuru iva mu Rwanda ivuga ku muyobozi ko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari ingabo atunga urutoke ibihugu bya Tanzania na Afrika y'Epfo kuba bibangamiye ibikorwa byo gutaha by'abagwanyi ba FDLR mu Rwanda Oriane Itangishaka ni wabidusomera
Ku nkuru yerekeye imyigaragambyo yabaye mu Burundi kuri uno munsi Mawazo Emmy avuga ati ariko se numva mu Burundi byaho biri kurushaho kuba agaterera nzamba ati bagerageje bagashira hamwe bagateza igihugu cyabo imbere ndayikengurukiye Remy wakavuga ati akamu bakitavye koko uno munsi ati leta itegerezwa gutunganiriza abakozi bayo canke iganire nabo ivyanse ntakundi Melkiade Nsaguye wakavuga ati naha kamu ko guhagarika imirimo kitabwe hariho nabumviye umuvugizi wa perezida ati batahagaritse womenga suburenganzira bwabo baharanira Murumba Matias bavuga ati nivyo ko aha mu Burundi abanyagihugu badahagurukiye iduzwa ry'amakori rizotuma badashobora kuhaba ahubwo ndashimiye abarongoye amasendika n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike biyumviriye iryo garagaza ry'akababaro leta nayo nirabe itorere inyishu ivyo bibazo bayitura hama ubuzima bukomeze David Hategekimana akavuga ati ibiri mu Burundi ntivyoroshe kuko umukuru w'igihugu asaba ko imyigaragambyo itabaho maze bakanka bakayikora ku bwinshi kuko abantu batacyubaha canke ngo bubahirize amategeko yatanzwe n'umukuru w'igihugu no kutamwubaha ngo bamuhe agaciro ke ibiri mu Burundi ntibikagere mu Rwanda inkotanyi buhoma David akavuga ati abarundi nibashire hamwe bumvikane barebe hamwe icatuma u Burundi butera imbere bareke kwirirwa mu myigaragambyo yanatuma bamwe bahasiga ubuzima bwabo Kunguru yo mu Rwanda ivuga ko John Sayinzoga umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe guserereza ingabo zavuye ku rugerero mu Rwanda avuga ko nyuma yaho ibihugu bivugiye ko FDLR itegerezwa gutaha ari uko ishikiranye na leta y'u Rwanda ivyo bakaba bavyagiriza igihugu ca Afrika y'Epfo na Tanzania karekeza inkotanyi yavuze ati yewe kireka niba bashikiranye na Tanzania canke South Africa ariko niba barababwiraga gushikirana mu Rwanda barabashutse kibasumba Blaise akavuga ati ndumva ahubwo kuba bamaze kumenya ivyo bihugu nuko bashikirana n'ivyo bihugu navyo bikabafasha kumvisha abo bagwanyi ko bagomba gutahuka erega intambara ntizoshobora kurangiza ibibazo ku isi ahubwo zisiga ibindi bibazo byinshi ku isi urugero nka Libya ubu yabaye amatongo mawazo emi wakavuga ati je ndumva ibuye ryamenyekanye riba ritacisha isuka ahubwo no guhindura inzira zakoreshwaga ndayikengurukiye Remy wakavuga ati kuganira n'ivyo bizana amahoro arama mu gihugu atari amahoro ya bamwe bamwe aho usanga utagira ijambo mu gihugu c'amavukiro aho no tembere bavuga ati abanyamerika se mwe mwumva ko gufasha abavandimwe ari kubwira umwe ngo atsembe uwundi canko nuko bo kumvikana arusha ya kabiri ni ngombwa ngo ikibazo c'impunzi kirangire burundu ibindi byose ntaco bizogeraho tuzahora mu ntambara Bonaventure yisenga akavuga ati nico se chatumye Ban Ki-moon abanyamerika abongereza na Kabila bafata umwanzuro wo gutsembatsembana FDLR n'abagore abana abasaza abakecuru n'abakongomani
urakoze Oriane murakoze namwe mashobora gushikiriza ivyo vyimviro ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba babigiye kurangira yamara imbere yaho reka tubabwira amakuru ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije Hillary Clinton yahoze aramushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ariko aranebagugwa bikomeye kubera yanse gukoresha adresse y'ubutumwa bwiwe bwa email ya leta agakoresha iyiwe bwite mu mabanga yiwe ya leta igihe yamaze mu mabanga y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika yatangaje ko yasavye ubushikiranganje bujejwe imigenderanire gushira habona ubutumwa bwiwe bwa email Hillary Clinton yavuze ku munsi wa gatatu ko ashaka ko abantu babone ubutumwa bwiwe bwa email mu butumwa yashikirije ku kibanza ciwe ca Twitter yamenyesheje ko yasavye ko ubwo butumwa bushigwa habona muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mary Harf yasohoye itangazo rivuga ko ubwo bushikiranganje buzokwihweza ubutumwa bwa email bwa Hillary Clinton bakoresheje uburyo busanzwe bukurikizwa mu gushira habona ubutumwa nk'ubwo
twabibutsa kandi ko Hillary Clinton bivugwa ko ashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 ubuyobozi muri Liberia bwatangaje ko umurwayi wa nyuma wari mu bitaro arwaye Ebola yasezerewe ikindi buvuga nuko hashize icyumweru cyose nta muntu mushya ugaragaraho iyo ndwara uwo murwayi wa nyuma Beatrice Yaldolo yararwariye mu bitaro byubatswe n'Ubushinwa biri mu murwa mukuru Monrovia.
Urubanza rwa Johar Tsarnaev ikekwa mu gitero cya bombe cyabereye mu gisagara cya Boston mu mwaka w'2013 kwabandanije ku munsi wa kane muri sentare ya leta ya Amerika mu gisagara cya Boston. Uburanira Tsarnaev Judy Clark yaremeye ko Tsarnaev muri iki gihe afite imyaka 21 yagize uruhara mu gitero cya bombe cyabaye mu gisagara cya Boston mu mwaka w'2013 mu byo yashikirije muri sentare ku munsi wa gatatu. Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer Justin Twaits yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba kuri mikromari kumwe na Ange Fideni Yongabo
nanje Edirwema ndabashimiye cyane kandi mbifuriza umugoroba mwiza twongeye duhure ejo mu gitondo guhera isaa 11 n'igice z'Ikigali ni Bujumbura mu Burundi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.